Iri ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Maramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2018 kuri mikro ni kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Bikubwira narahabaye nta buzima buri hariya mu Rwanda nta butabera tugira ubutabera bwo mu Rwanda rwagiye mu kwaha kwa FPR gira ngo abagiye bafungwa abanyapolitike Diane arabivuze Victoria yabivuze nanjye narabivuze
uwo n'umunyepolitike atavuga rumwe na leta y'u Rwanda Maitre Ntaganda Bernard avuga ku kibazo cy'abafunga ibi bya politike mu Rwanda
ifungwa n'abagororwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa navuga ko bafashwe mu buryo buteganyijwe n'amategeko bahabwa imiti ku barwayi bagahabwa ibiribwa.
Uyo nawe ni Sengabo Hilari umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe abanyororo rwemeza ko ibyo Ntaganda avuga atakuri kuri mwo. Tubafitiye n'andi makuru ku Burundi bwategetswe na Sentare Nkuru y'Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko kuri indishyi y'akababaro ingana n'ibihumbi 20 by'amadolari y'Abanyamerika ni ayarenga miliyoni 50 y'icyo gihugu hamwe n'ihuriro mpuzamakungu ry'ugwaruka ku bijyanye n'amahoro muri Afrika rwatangujwe ejo ku munsi wa kabiri mu Burundi. Yamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, tubwire amakuru dufitiye.
Waramutse Fidelity yahere aha muri Leta Zunze za Amerika. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika cyavuye mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu mu kuvuga ko iyo nama ifise aho ihengamiye muri politike na cyane cyane ku kibazo cya Israeli. Niki hali ambasaderi wa Amerika muri ONU yavuze ati: "Tufashe iyi ntambuko kuko ivyo twemera bitatwemerera kuba mu murwi w'uburyarya kandi wikunda ugakoresha uburyarya kugateka kazi na muntu." Hali yagiriza ku kanama ko kamye kanka Israeli urunuka kandi gashigikiye ibihugu bihotera ubuzima bwa kiremwa muntu nka Venezuela, Cuba, Ubushinwa na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bisanzwe biri muri ako kanama nyine. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres arashima ko iyo nama yakoze ibishimwa mu guharanira agateka ka muntu kandi agasaba Leta Zunze za Amerika kwisubira ko bagaguma muri uwo murwi. Iyo ngingo rero ije mu gihe Leta Zunze za Amerika ziriko ziranebagurwa mu makungu n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka muntu ku ngingo ya Leta ya Amerika imaze gutandukanya abana barenga ibihumbi 200 ku babyeyi babo ni ku rubibe rwo mu manuko bwa Leta Zunze za Amerika. Ababyeyi binjira mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Abayoboye impande zitana mu mitwe mu gihugu cya Sudani yo mu manuko barabonana amaso mu yandi kuri uyu munsi wa gatatu buzoba bubaye ubwa mbere mu kiringo kiri hafi y'imyaka 2. Ni mu gihe hari utwigoro two kurangiza intambara imaze imyaka 5 muri ico gihugu. Ayo makuru yatangajwe na Leta y'igihugu cya Ethiopia ejo ku munsi wa kabiri. Byari byitezwe ko perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir n'uwo badacana uwaka Riek Machar bashika kumurwa mukuru wa Ethiopia Addis Ababa eje ku munsi wa kabiri kumuhingamo. Mu ndwi iheze impande zose niho zatumirwa n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia ngo bahure. Ibiganiro amaso mu yandi byuhagarikirwa n'ishyirahamwe ryo gufashanya ry'ibihugu byo mu karere ko mu buseruko bwa Afrika IGADE. Iryo shyirahamwe ryarahagarikiye ibiganiro bitari bike by'amahoro ataco byashitse ko imbere yaho. Tukiri muri Afrika igihugu cya Mali cyavuze jo ku munsi wa kabiri ko bamwe mu basirikare bacu bagize uruhara rukomeye mu bwicanyi inyuma yaho hagaragariye imva zahambwemwo abantu benshi mu ntara yo hagati mu gihugu yamamwo gutana mu mitwe hagati y'abajeje umutekano hamwe n'intagondwa z'abayisilamu. Itangazo ryashikirijwe n'ubushiranganji bwo kwivuna abansi muri Mali ryakurikiwe n'amakuru yashikirijwe n'ibimenyesha makuru avuga ko ibiziga 25 byatowe mu kinogo kimwe inyuma y'aho abasirikare bakurikiranye intagondwa z'abayisilamu mu ntara yo hagati muri Mali. Amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yagiriza abasirikare ba Mali ubwicanyi ndengerabutungane, kunyuruza abantu, kuboreza igufa abantu no guhagarika abikekwa kuba bashigikiye imihari y'intagondwa za kiyisilamu. Ushinwa butangaza ko ingingo yafashwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika iyo kongereza amatagisi ku bidandazwa by'Ushinwa byinjira muri Amerika ari iterabwoba kandi rikabije kandi ko buzokwihora. Ushinwa bwavuze ejo ku munsi wa kabiri mu gihe bwabivuze ejo ku munsi wa kabiri mu gihe Trump aterekanya gushiraho ayandi matagisi ku bidandazwa by'Ushinwa bifise agaciro k'imiliyaridi amajanabiri z'amadolari mu gihe Ushinwa bwo kwankango guhindura inyifato. Trump yaramaze guteka kongereza amatagisi ibice 25% kwijana ku bidandazwa by'Ushinwa bifise agaciro k'imiliyaridi 50 z'amadolari. Ibyo bihano bitekanijwe gutangura gushirwa mu ngiro mu kwezi kuza kandi Ushinwa bushobora nabwo kwihora mu gufata ingingo nk'izo kuri Amerika. Leta zumwe za Amerika zamye zagiriza Ushinwa ko buyiba amabanga ya gitekinolojia. Ushinwa nabwo bwamye buhakana ubwo busuma nabwo bukagiriza Amerika guca kubiri n'ivyo ivyo bihugu bibiri vyumvikanye ko. Uyu munsi n'umunsi ugira indwi w'inkino zo mu ntango z'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru kiriko kirabera mu gihugu c'Uburusiya. Mu nkino z'uno munsi wa gatatu, igihugu ca Portugal gihura na Maroc, irigwe gihure na Arabia Saudite, mu gihe Irani nayo ihura na Espagne. Mu bihugu byaserukiye umugabane wa Afrika, Senegal nico gihugu ca mbere ca Afrika kimaze kubyifatamwo neza muri izi nkino za mbere. Igihe cyatsinze Polonye bitsindo 2-1 mu rukino rwabaye ejo ku munsi wa kabiri.
Urakoze ya Royce ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Aho umunyepolitiki atavuganwe na Leta y'u Rwanda, Maitre Bernard Ntaganda avuga ko abafungirije ya politiki bafashwe na rwego rw'igihugu rujejwe amabohero rwo guhemeza ko abapfunzwe bose bafatwa cyo kimwe. Mumenyesha amakuru wacu Asumta Kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Maitre Bernard Ntaganda uvuga ko hagarariye ishyaka rya PS mbere kuri ritemewe mu Rwanda atangaza ko yatangiye ibikorwa byo kuvugira abanyapolitiki bafunzwe. Maitre Ntaganda atangaza ko kuva tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu kuzageza tariki ya 24 z'uku kwezi, buri munsi ari ibikorwa bagenda bakora bigamije gushyigikira abo Maitre Ntaganda yita imfungwa za politiki. Mu itangazo yashyize hanze, Ntaganda agaragaza ibikorwa binyuranye bazakora birimo icyo guhamagarira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kuzirikana kuri izi fungwa bazifasha mu buryo bwari bwo bwose. Maitre Ntaganda avuga ko bateganije ibiganiro mbwirwaruhame bizabera mu Rwanda no mu mahanga baganira n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ndetse no gusuriza imfungwa. Ntaganda uvuga ko ayoboye ishyaka rya PS mbere kuri atangaza ko azasaba imiryango mpuzamahanga n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubudage, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa gushyira igitsure kuri Leta y'u Rwanda bayisaba gufunguriza imfungwa. Ntaganda avuga ko ibyo asaba abizi neza kuko nawe ubwo yigeze gufungwa akabasobanura ibyazi.
Njye bikubwira narahabaye nta buzima buri hariya mu Rwanda, nta butabera tugira. Ubutabera bwo mu Rwanda rwagiye mu kwaha kwa FPR gira ngo abagiye bafungwa abanyapolitike. Diane arabivuze, Victor yabivuze, nange narabivuze ko icyabafunze kuki se abo bantu bose bahamwa n'icyaha kimwe, kuvutsa umudendezo w'igihugu, kuzana amacakubiri, kwamamaza ibihuha, gukoresha imyigaragambyo itemewe. Kuki abantu bose iyo bafunzwe abanyapolitiki bafunzwe baba bazira icyo cyaha?
Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwemeza ko ibyo Ntaganda avuga nta kuri kurimo. Umuvugizi w'uru rwego Sengabo Hirari yabwira Ijwi rya Amerika ko ibi Maitre Ntaganda avuga abagamije kongera kumvikana mu bitangazamakuru. Uyu muvugizi w'uru rwego yatangaje ko mu Rwanda imfungwa zose zihabwa uburenganzira kandi ko nta n'umwe uhohoterwa.
Imfungwa n'abagororwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa navuga ko bafashwe mu buryo buteganyijwe n'amategeko, bahabwa imiti ku barwayi, bagahabwa ibiribwa, bagahabwa aho kuryama haboneye, bagahabwa imyambaro ndetse bagashyikirizwa ubutabera aho bikenewe n'ibindi byose bateganyirizwa n'amategeko birimo nko gusurwa. Kandi ntabwo turobanura imfungwa mu rwego rwa kuba ari abanyapolitiki cyangwa batari abanyapolitiki. Njye numva bene ibyo abantu baba badakwiye kubitega amatwi, cyane ko nawe ubwe arazwi ko ari umuntu wigeze gukurikiranwa n'ubutabera ndetse aranafungwa. Jibeni nk'ibyo numva abantu badakwiye kubitega amatwi ahubwo abashidikanye uko aba imfungwa n'abagororwa babaye ubaza bakabasura kuko kuri gereza barasura bakabonana n'abantu babo bafunzwe.
Ntaganda atangaza urutonde rurerure yifuza kuzasura we nabo bavuga ko bafatanije harimo kwisunga abarwandashyaka ba PES imbera kuri babiri igice Ntaganda bereye umuyobozi haza kandi Madame Ingabire Victoire wa FDU Inkingi bwana Mushahidi Deo wa PDP Imanzi Ndwigara na Kizito Mihigo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali.
Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no kuwa Imana saa 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Mu Burundi naho ejo kuwa kabiri hatangujwe ihuriro mpuzamakungu ry'ugwaruka kubijyanye n'amahoro muri Afrika. Ibindi turabishikirizwa na mugenzi wacu Raymond Zimana.
Nkuko waserukiye umuyobozi ajejwe intumbero y'iterambere rirama muri Afrika yabijikirije, ibihugu byinshi biracari mu matati no mu ngorane. Voto Brandon Miguel yemeje ko iby'umutekano byasubiye inyuma mu bihugu 92 ku isi mu mwaka wa 2017, mu gihe iby'umutekano n'amahoro byiyongereye mu bihugu 71 muri uwo mwaka. Kubw'uwo muyobozi nta terambere rishoboka mu gihugu atamahoro ahari. Aha yemeza ko ibiharuro by'ugwaruka rufatwa n'ingaruka z'intambara, amatati n'indyane biteye ubwoba.
Plus de 1,7 milliards de personnes.
Abantu barenga imiliyaridi 2.7 baba mu bihugu biri mu matati no mu ndyane. Muri abo benshi na batarenze imyaka 30, kandi abantu bangana n'imiliyoni 65 ku isi barataye izabo. Muri abo abarenga igice cyabo bafise imyaka itarenga 18. Mu bibazo amatati n'indyane, ugwaruka rushobora kuba abafasha abandi cyangwa abahitanwa n'izo ndyane, bashobora kuba abakingira abandi cyangwa bakaba abicanyi.
Et des courageux en pleine crise, ainsi que des criminels dans les bidonvilles.
Nayo kubona ibitigiri by'ugwaruka rutagira akazi biguma byiyongera ku isi no muri Afrika biri mu bituma ugwaruka ruhendwa rukanakoreshwa na bamwe mu bashaka gushika ku nyungu zabo, cyane cyane abanyepolitiki, bigatuma rugira uruhara mu matati, indyane n'intambara ziboneka mu bihugu. Urugero rw'ugwaruka rutagira akazi ruguma rwiyongera aho kugabanuka ku isi ruri mu bituma ugwaruka rukoreshwa mu matati ya politike no mu guhungabanya amahoro mu bihugu bitandukanye. Abantu bagize Afurika bariyongeye bikomeye mu myaka iniheze. Muri abo abarenga ibice 50% ntibarenze imyaka 25 muri bimwe mu bihugu bigize Afurika. Mu gihe abanyepolitiki badoma ku rutoke mu bakoresha ugwaruka, Gabriel Banza witonda arongoye umugambwe ya PDR urunani rw'amahoro n'iterambere yari yitabye muri iryo huriro, ntakana ugwaruka rukoreshwa na bamwe mu banyepolitiki. Akemeza ariko ko ugwaruka rukwiye kumenya gutandukanya icatsi n'ururo rugashira ingufu kubiteza imbere kazoza kago.
Babazwa n'ingene usanga hari abantu bihugu bimwe bibishyira kure ugwaruka, cyane cyane mu nzego zifata cyangwa rwa mbere rw'ugwaruka rutegereza kwigwanako mu bibazo byago. Kuko twamaze kubona neza ko abanyepolitike benshi cyangwa abantu benshi bakoresha ugwaruka kugira bashikire inyungu zabo, ariko bamaze gushika bagaca bagwibagira. Kandi konferensi yatweretse neza ko abantu bose ibyo barondeye batubishika ko badakoresha igiki ugwaruka, anacyo gituma rero ugwaruka mfite ingufu zo gushobora kwiyubakira igihugu nabwo twagice duterereye turasigaye inyuma. Ugwaruka bwoteza kumenya neza ko ikintu cyose bokora kugira ngo bononere igihugu bihagarare, ariko dukwiye kujya hamwe tukagira ingufu mu ntumbero yo kubaka igihugu. Ibyo rero mu kubigwanira yaba mu bikorwa bitandukanye bwacu, mu kwirinda ibyo byose abantu boza babakoresha babahendesha utu cyangwa turiya kugira ngo bonone kazoza kabo.
Mu ishyirahamwe Nyafurika ry'ugwaruka maranira amajambere ajape bubanegura amareta adafasha amashyirahamwe y'ugwaruka. Erike Sengimana arongoye AJAP asaba ugwaruka kumenya kuja hamwe no gushinga ubuzi bushobora gutuma batera imbere bagateza imbere n'ibihugu byabo.
gafasha kugira ngo abaruka rushobore kwihangira imirimo go nyene byoroshe bakarufasha gukreya ama entreprise atandukanye hanyuma bakirinda kamana wa mama bijejwe gutanga nk'amasoko kugira ngo bashobore ugaruka ku ama entreprise yaba shobore gukura kuberako keshi na keshi usanga abantu bamaronka amasoko ari babandi ugasanga wewe wagize wa kreya ina entreprise ntizopfirose isoko ivyo rero bigacha bituma iyo entreprise tatera imbere ahubwo ziteye imbere ziguma rizazindi nyene zitagwira ugaruka nuko siritukuba bize bo shiramo ngira ivyo bize bakaja hamwe kuberako umutwe umwe ntiwigira inama abatize nabo nabo nyene bakaja hamwe bakarima abandi bagakora imyuga kuko nta muntu numwe adashora kugira ishakora mu Burundi umuntu yihangira umurimo ashore kwikorera ibikorwa vyiterambere
iryo huriro ryatanguje kuri uyu wa kabiri rizorangira ku munsi wa gatatu gitabwe n'ugwaruka ruva mu bihugu 15 byo muri Afrika rikaba harivise ikivugo ugwaruka amahoro n'iterambere Votu Brandon Miguel akaba yemeje ko gushinga amareta yisunga amategeko muri Afrika guteza imbere ibijanye no kubahiriza gatika ka muntu no kugabanya ibigwanisho bitunzwe n'abatabifitiye uruhusha aribyo bizotuma amahoro atsimbatara mu bihugu bigize Afrika Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60
Yego, na handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Mwana nyakumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uburundi bwategetswe na Sentare Nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuriha indishyi yakababaro ingana n'ibihumbi 200 by'amadolari y'abanyamerika na yarenga miliyoni 50 y'ico gihugu. Ni nyuma yo gutsindwa mu rubanza rwasomwe ejo ku munsi wa kabiri Burundi bwari bwafashe ikamyo zitandatu z'ibidandazwa by'abanyarwanda n'abaganda mu mwaka w'2016 Sentare yavuze ko icyo gihugu cyaho nyanze amategeko agenga umuryango wa Afrika yo mu buseruko mu gufata ivyo bidandazwa umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru niwe yakurikiranye iyi nkuru
Igihe modokari z'amakamyo zitandatu zuzuye amatoni arenga 80 y'ibidandazwa by'ibifungurwa zafatwa n'igipolisi cy'u Burundi hari mu kwezi kwindwi umwaka w'ibihumbi 2016 zafatwe mu ntara ya Ngozi ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ku Kanyaru ibyo bifungurwa byabigizwe n'imyumbati ibiharage hamwe n'ibigori abadandaza bagizwe n'abarundi abanyarwanda n'abaganda bavuga ko bari babikuye muri Tanzania babitwagiye kubidandaza mu gihugu cy'u Buganda Sentare Nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bituye kugira ngo basubizwe utwabo yasomye urubanza kuri uyu wa kabiri Iyo senari yatangaje ko amategeko y'uwo muryango atanga uburenganzira bwo kwishyira no kwizana kw'abantu n'ibintu yaho nyanzwe na Leta y'u Burundi mu gufata iyo ngingo Maître Dieudonné Bashirayishize umwe mu baburanira abadandaza arashima iyo ngingo
niho iyo sentare yemeza ko ingingo yafashwe na Leta y'u Burundi yo kwihagira ibidandazwa by'abo bantu iteye kubiri n'amasezerano ashiraho umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku Burundi bwateye ko igikumu igatera kubiri kandi n'amasezerano ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko byateye igikumu muri 2009 irekurira ihanahanwa ry'ibidandazwa reka mbere n'urujagunuruza rw'abantu muri ibihugu bya Afrika y'ubuseruko n'ingingo rero ihambaye yibutsa u Burundi ko akanya bukiri muri uwo muryango utegerezwa kubahiriza amasezerano bwateye ko igikumu
ku ruhande rwa Leta y'u Burundi ubuyiburanira Maître Nestor Kayobera siho yari yamaraho urubanza rwaburanishwa mu mwaka uheze yari yavuze ko ibyo bifungurwa byafashwe kuko byari bigiye kugaburira umwansi mu gihugu cy'u Rwanda Kayobera yemeje ko aricyo gituma byaciye bihabwa ubushikiranganje bwo gufatana mu nda nabwo bo bigaburira abakene
ibyari birimo nk'uko bigenda ubushikiranganje bujejwe agateka zina muntu bwarabihaye abanyagihugu bashonje ibifungwa byose bifashwe bibigori ibimyumbati ibiharage n'ibindi basigaye bajana n'ibindi n'amafaranga basigaye batwara ko cyane cyane uravye iyo byari bigiye utaramenya byo kuri uwo byari bigiye kugaburira
sentare kandi yategetse ko leta y'u Burundi iri habo badandaza indishi y'akababaro ingana n'ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika na yarenga miliyoni 50 mu mafaranga ya Marundi bene bidandazwa babona ko aya mahera ari make baravye ivyo bahomvye bavuga ko bashobora kunguruza urubanza
tuzogwiga hanyuma turabe yuko umuntu yogenda mu rwego rw'uyungururizo canke nuko ibintu bimaze kuja ku murongo Burundi yoshobora kwitwarira leta kubera ico gihombo yateje tukabona rero yuko abarundi bama barenganywa mu miseze twarumvise abantu bari bashoye ivyamwe mu yinga birafatwa twarumvise abantu benshi miduga yabo bavuga ngo yafashwe kuko yatwaye ibidandazwa hana hariya bamenye ko umuntu arenganijwe afise ahandi hantu yo kwitura mu gihe arenganijwe na leta nikintu rero twibaza yuko gikomeye ishobora gutuma leta y'u Burundi bitangura kwiyumvira imbere yuko ifata ingingo nka bene izo zitandukanye n'amategeko.
Icyo gihe byo bidandazwa byafatwa u Burundi bwarabwafashe ingingo kwa tabiribwa bizosubira kuja mu kimbibe bija hanze ni naho imipaka yacisa niyugaje hagati y'u Burundi n'u Rwanda ibyatumye abadandaza ku mpande zose bavuga ko bahahombera mbere n'ubu ibintu bikaba bitaradadanuka Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse. Ejo bundi ku cyumweru gishize wari umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo ba papa, Father's Day, Fête des Pères. Tugiye kurebera hamwe muri make cyane amavu n'amavuko y'uyu murage. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1910 hari ku cyumweru nibwo umunsi mukuru wa papa wijihijwe bwa mbere na mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabereye mu mujyi wa Spokane muri Leta ya Washington mu burasirazuba bw'igihugu waturutse ku mutegarugori witwa Sonora Dad wabayeho kuva mu 1882 kugera mu 1978 yitabye Imana rero afite imyaka 96 y'amavuko. Madame Sonora Dad yaratuye Spokane yamaze iminsi azenguruka mu banyamadini yose yo muri uwo mujyi abasaba ko ku cyumweru tariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu 1910 bakora misa n'ibiterane bidasanzwe byo gushima no gushimira ababyeyi b'abagabo barabikoze koko. Icyo gikorwa cyaramenyekanye cyane maze kibera urugero rw'agatangaza indi miji yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buhoro buhoro uko imyaka yagiye ishira n'indi itaha ni ku munsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo wagiye ukwira igihugu cyose. Mu 1966 Perezida Lyndon Johnson yashyize umukono ku iteka rishyiraho Father's Day ku cyumweru cya gatatu cya buri kwezi kwa gatandatu. Iteka ariko ntiryari rihagije, noneho hashize imyaka 6 mu 1972 Perezida Richard Nixon we ashyira umukono ku itegeko ryemejwe rero n'Inteko Ishinga Amategeko rigira Father's Day umunsi w'ikiruhuko mu gihugu cyose kandi koko uguma kuri iriya tariki ya 19 y'ukwa gatandatu. Iri tegeko risaba abaturage bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ruhame cyangwa ku giti cyabo kwereka ababyeyi b'abagabo urukundo n'ishimwe bakwiye. Ijwi ry'Amerika. Umutegarugori Sonora Dad wabaye intandaro y'umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo yabitewe na papa we bwite. Umutegarugori wabyaye Sonora yitabye Imana Sonora afite imyaka 16 y'amavuko. Uyu mubyeyi yitabye Imana arimo abyara umwana we wa gatandatu. Muri aba bana bose batandatu, Sonora wari imfura niwe wenyine wari umukobwa. Papa wa Sonora ntiyigeze ashaka undi mugore. Yahisemo kwita ku bana be mu gasambu gato yari afite arabitangira ye. Sonora yafatanije na se kurera abasaza be batanu kugera agiye gushyingirwa. Ukuntu se yitaye ku bana be bikomeye byiyanditse mu bwonko bw'umukobwa we Sonora ku buryo budasubirwaho. Niho uyu mutegarugori yakuye igitekerezo ko abapapa nabo bakwiye kujya bashimirwa nk'uko byari bisanzweho kandi n'ubu bikiriho ku babyeyi b'abagore. Uko imyaka yagiye ishira indi taha, umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo warenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugera no mu yandi mahanga. Muri iki gihe ibihugu birenga 75 byo ku isi yose byashyizeho kandi byizihiza umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo, Father's Day, Fête des Pères. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Amerika yabashikize ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvise ijambo ry'intanga marara ribashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kamaramaka ku itegeko nshinga ry'Uburundi ntiyavuzweho rumwe, yateye benshi gukeka ko Perezida Pierre Nkurunziza ashobora kwiyongeza izindi manda ebyiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanenze iyi kamaramaka kubera kwitakozwe mu mucyo, kubera gufunga ibitangazamakuru no gushyira ingufu ku baturage kugira ngo batore yego. Pierre Nkurunziza yatowe bwa mbere mu 2005 n'Inteko Ishinga Amategeko. Yongeye gutorwa na rubanda mu 2010. Mu 2015 yatangaje ko aziyamamariza indi manda ku buryo bunyuranyije n'amasezerano ya Arusha. Icyemezo cye cyateje amakimbirane n'ibibazo by'umutekano bikomeye n'ubu igihugu kitarabasha kwivanamo. Muri ibi bibazo harimo abashatse gukora kudeta, imyivumbagatanyo y'abaturage, ibikorwa bya guverinoma byo guhashya iyi myivumbagatanyo no guhunga kw'abantu benshi. Mu 2015 Nkurunziza yongeye gutorwa muri ibi bibazo byose. Mu kwezi kwa gatanu 2018, ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ryakoresheje kamarampaka y'itegeko nshinga rishya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi mahanga batangaje impungenge ko gutoza itegeko nshinga rivuguruye bishobora kugaragara nk'aho ari uburyo bwo gukuraho umubare ntarengwa wa manda z'umukuru w'igihugu kugira ngo Perezida Nkurunziza azongere yiyamamaze. Nyamara ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatandatu 2018 ubwe yitangarije ko atazitoza mu 2020. Byatunguye benshi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Heather Nauert, yasohoye itangazo rigira riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye neza icyemezo cya Perezida Nkurunziza gishimangira isezerano yagiriye Abarundi mu 2015 ko mu 2020 ibiringo bye bizaba birangiye. Icyemezo cye gishobora kuba intambwe ikomeye muri demokarasi y'u Burundi no kubera urugero rwiza abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere. Itangazo rirakomeza riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika isabye guverinoma y'u Burundi gufata ingamba zo guteza imbere imitegekere myiza, kubaha uburenganzira bwa muntu, gufungura urubuga rwa politiki no kubaha ubwisanzure bw'itangazamakuru. Izi ngamba ni ngombwa rwose kugira ngo ipiganwa mu matora yo mu 2020 rizabe mu bwisanzure no mu mucyo. Itangazo rirasoza rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gusezeranya Abarundi ubushake bwayo bwo gukomeza gufatanya nabo kugira ngo bagere ku mahoro n'iterambere birambye.
Ibyo byari ijambo ry'intanga marara ryabashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.